Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa mbere itariki 23 y'ukwezi kw'icumi umwaka 2017 muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ubu nkuko mubimenyereye n'umwanya w'ikiganiro muri Sanga. Ku munsi wa gatandatu abarundi baributse imyaka 40 irangiye nyakwigendera Melchior Ndadaye yabaye perezida wa mbere yitorewe n'abanyagihugu agandaguwe. Aba bagendanye na nyakwigendera Ndadaye bavuga ko imigambi yiwe nyamukuru kwari gutsimbataza demokrasi hamwe n'agateka kazina muntu, hamwe n'ukwamirira kure amacakubiri ubwoko hamwe n'intara. Kuva icyo gihe cyose rero umuryango wa nyakwigendera Melchior Ndadaye, inshuti ziwe, abahurikiye mugambwe Frodebu hamwe n'abarundi barabandanya gusaba ko abantu bamugandaguye bungukishwa imbere y'ubutungane bagakubitwa intahe mu gahanga. Kiretse abasirikare bo mu rwego rwo hasi bahagaritswe bagafungwa, ukuri ntikuraje habona kugira ngo abateguye bagashira mu ngiro umugambi wo guhekura igihugu barengukishwe imbere y'ubutungane. Mbega akamu gaterwa n'umuryango wiwe hamwe n'abarundi bose bakunda demokrasi gasaba ko kuri koje habona ni kuki kama kabaye imfa gusa. Mbega kubona abantu bakoze iryo bara ku mugaragaro batarahanwa bishura kuba ariyo byo bintu bituma abantu banda nyagukora ibyaha mu kigihe aheze imyaka 24 ukuri kutaraje habona arashobora kuba kizero kukuri kuzoteba kukaja habona. Twari twarondiye umukuru mugambwe ariko nyimero yatwe gato muri kigihe turi kumwe na vice president mugambwe Leonce Ngendakumana, akaba rero ari ngaha kugira ngo aduhe umuco ku kuntu iyo myaka yose iheze ikata kintu kiraba kimeze nk'utungane kugira ngo abakoze iryo bara bose bahanwe. Mwiriwe neza mushyana Leonce Ngendakumana.
Mwiriwe neza mushyana Frederic.
Murakomeye?
Turakomeye buhoro buhoro kuko urabona ikintu cyarushe kwisi no mu Burundi n'icyo kimwe.
Ikome nkuko twabivuze rero ku munsi wa gatandatu mu Burundi bariutse iyo myaka 40 irangiye. Reka twumvirize ukuntu ibirori byo kuyuka imyaka 40 irangiye Melchior Ndadaye agandaguwe byagenze. Reka dutege amatwi mugezi wacu Eloge uri Kaneza yateguye iyo nkuru.
Ni kuri katedrali ya Jinamundi ku mugwa mukuru Bujumbura, umuryango wa Ndadaye w'amaraso aho bagendanye mu rugamba rwo guhabuza demokarasi. Abategetsi batandukanye barimo president Nkurunziza n'umutambukanyi wiwe niho bari kwibuka imyaka 24 iheza Ndadaye yishwe. Bahejeje kumva imisa yasomwe na musenyeri mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura Evariste Ngoyagoye, babandanirije hari ntatemwa Ndadaye n'abandi bategetsi bagandaguriwe rimwe nawe. Aha bahumva ijambo Ndadaye yashikirije abarundi n'amakungu igihe yatsinda amatora yo mu 1993.
Naraye mutoye Uburundi bushasha burangwa n'amahoro kuri bose, burangwa n'agateka ataragahemye kuri bose, burangwa n'ubumwe bushimikiye ku butungane, kubisabikanya, kukwihanganirana, kukungana kw'abanyagihugu bose imbere y'amategeko, burangwa n'intwaro ya demokrasi aho abanyagihugu b'ibinyagihugu barongorwa n'abo bitoreye kuva hasi gushika hejuru. Abatowe barakora bazi yuko bakoreye neza abanyagihugu babishimirwa, bakoze nabi naho bakarogozwa n'abanyagihugu barahaye biciye mu matora. Barundi barundikazi, ndabashimiye kuryo teka mwaraye mu nteye. Murazi yuko haburana babiri hagatsinda umwe, kandi mu Kirundi barayamaze ngo utsinzwe ntibatsindaho. Ndashaka kubwanje kuyamenyesha ko insinzi ari abarundi bose, abadutoye hamwe n'abatadutoye. Mwese murabarundi, twese turavukanye, ntajya gupfa ntajya gukira.
Mu bagendanye nawe bari bahari harimo uwahoze arongoye igihugu Sylvestre Ntibantunganya, uwo yemeza ko iyo mvugo ya Ndadaye atari amajambo ya politiki gusa.
Ndadaye yari umuntu yabona koko Uburundi akarazwa ishinga n'uko ubwo Burundi bwokogorora, ugiye kuraba ibihe bigoye bwari bwaciyemo mbere nawe nyene bikamukora ko ijambo nibu akarihamba eje no kwibutsa yavuga ati je ndipfuza yuko iyi myaka 5 abarundi bampaye ngo ndabaje imbere yorangira ibibazo vya moko vyaze mu gihugu bitakivugwa kuko ndadaye yashira imbere ukubaha n'ukubahiriza agataka ka muntu kuko iyo uwahiza agataka ka muntu nta ushobora guhora ikicanye kiriya haba uko yaremwe cyangwa ukameze ugira gusuti reka nshireho amabwirizwa amategeko yubahiriza bose mugabo kandi ayo mategeko akongera gahana abo baca kubiri nuko yateguwe uko rero niko ndadaye yabona yipfuza yuko ico gihugu co mahoro cobaho mwiteka nitekane ku murundi wese
turetse kwa bamwishe batamukundiye kubishikako n'ukuri ku rupfu rwiwe ruracarimwe ibinyegezwa bitari bike ntibantunganya mugabasanga bitagoye ko binyegururwa
urubanza rwiwe rwaraciwe mugabo rumaze gucibwa twebwe uwaserukira leta procureur general de la republique umuryango wa president Dadaye datwebwe twasabye ku rubanza twugunguruje urere icyo nsa umukuru w'igihugu ari umukuru w'inama nkuru y'ubutungane ucamanza icyo nsaba umukuru wa sentare ntahinyuzwa icyo nsaba procureur general de la republique nuko buraba ingene rujya rubanza rubandanya hajya twari twasabye ku rugende dukurikije uko bategeko igihugu abitegekanye kandi ubu nibintu byo tujye koroha tugiye kuraba ingene abagenda babicuvya atanga uvu nyinshi bagiciye umunsi
Dadaye Melchior niwe mukuru w'igihugu wa mbere yari yitorewe n'abanyagihugu akaba n'umuhutu wa mbere yabaye umukuru w'igihugu cy'u Burundi ubwicanyi n'intambara zakurikira urupfu rwiwe zikamara imyaka irenga 10 mu Burundi zahitanye abantu bari hagati y'300,000 n'500,000 nk'uko byemezwa na ONU naho arabatabyemera gushika ubu Dadaye afatwa nk'incungu ya demokarasi mu gihugu cy'u Burundi Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
rakoze mugenzi wacu Eloge Wirikaneza hari rero ku munsi wa kane ku musase igenekereza rya 2021 gitoguto 1993 aho bamwe mu bari bajejwe kumukingira ubuzima ba mu bumwambura bakamugandagura bunyamaswa badasize inyuma abo bari bafatanije kurongora igihugu cy'u Burundi aribo umukuru w'inama nshingamateka Ponciano Karibwami n'icigara ciwe Jide bimaze gute mushiga ntahe Leonce ngenda kumana ikintu kitagenze neza n'ikihe nkuko tubivuze ndadaye agandaguwe ikayafashwe ku murango abantu babona hari muri baza ko hari abantu bazi ukuri
ubuko abahigije nk'uko ndadaye binyine yabivuze nk'uko president abantu ngaje aje kwivuga n'ubu mumenyesha makuru wanyu ndadaye yari umukuru wa mbere mbere w'umuhutu yatowe mu Burundi ngo arongore u Burundi hamaze imyaka irenga 30 turi mu ntwaro za gisirikare zishimikiye ku mugambi umwe iprona mbere ugasanga ubwo butegetsi bwari bwiganje cyane cyane mu ntara nyine iyo ya Burundi aho igisirikare igipolisi igihe cyari kigandarume ubucamanza inzego z'intwaro byose byakorera umugambi umwe iprona muri icyo gihe n'ikibazo cyaboneka neza mu Burundi cyari ikibazo cy'abahutu n'abatutsi hakaba rero batwara abo bitwa ngo n'abatutsi ni ukuvuga rero yuko igihe ndabe yatsindiye hari abatari babyiteguriye hari abanyeri bari ku butegetsi ntibari bari ningira sindi ko batabibona ariko abantu benshi babibona ko ingaga yazotsinda baca bahita amwe rero ku mugandagura bibaza ngo bigiye carihira basanga abanyagihugu baramaze gushegeshwa n'ingene imyaka 30 ihera batamenye ingene batwagwa batamenye ingene indwara zihinduka batabona ko bakurikikana ku butegetsi kandi bamwe barishwe barangajwe barabujije kwiga mu gihugu barabujijwe kwegera hari amatungo y'igihugu bari baramaze gushegeshwa cyane abantu rero baca baragumuka igihugu cyose icyo kibamo uruhagarara
ariko murashaka kutubwira none ni kuki gushika ubu utungane butigeze bukorwa kugira ngo ukuri kuje habona ikintu cyahuze umugambwe FDB warigeze kuburi ko butetse ko utatanguje itohoza yoshikana abarundi kukuri
ndabe yari yabuza ko Petero Muyoya
tumusabye gufata ikiringo cy'imyaka ine akaba indwara ifata kibanza aho kubanza tukingeza ibibazo bitari bike byotorerwa umuti kugira ngo abantu bashobore kubana neza bashobore kumva neza indwara ya demokarasi yavuga ati ego arabyanse tujye mutsinda n'abajya bari kumwe ariko ntituzogatwarana yadari yarabizi yuko azotagandaga yabona kwa abo bantu iyo myaka yose babayeho ikuu atarabatari biteguye kugira ngo bave ku butegetsi
none leonce
bituma bitashobotse nuko abo nyene bamugandaguye iyo bari bafise ubutegetsi bwa gisirikare niyo bari bafite ubutegetsi bw'ijandarume niyo bari bafite ubutegetsi bw'ubutungane nibo bari bafite n'amafaranga y'igihugu nibo bari bagifite inguvu zidasanzwe bari imbere no mu nzego z'igihugu hanyuma rero aho badukiye guhagarara mu gihugu abantu bakicana hirya no hino ibintu bigasamburwa bigaturirwa ni kuvuga icya mbere cyaciye cyihutirwa kwabaye ukurengera ibyo n'ibintu byashyira mu buryo hakaboneka amahoro n'umutekano hakaboneka ingene abantu bashobora kwizerana hakaboneka n'inzego zifite ingufu kugira ngo zishobore guhangana n'abo bantu bari bafite izo ngufu zose
zitandukanye leonce
na leta yari ihari igatora
muri kumutubwira ko leonce muri kumutubwira ko
nta rubanza rwaciye kuko umuprokire mu gitegamanza mukuru yari ahari yakoze ngo hacyubaza guhishe ndadaye umuntu umwe cyangwa babiri w'umukapurati yakoze ndadaye wapfuye ari mu kanenga ariko aratembera ariko umusaga ariko aratembera ari mu ntara rwo kwatembera aho umunyagihugu
mu kanya gato leonce
rero wigeze rucirwa rwarashinzwe gusa haba leta haba umuganga yaturukamo haba mu muryango urubanza rwarashinzwe twarungurije twese
mukanya mwatubwiye ko umugambwe Frodebo utashaka ubutegetsi muri 93 ivyo bintu nivyo twavyumvise neza
ehe ndikora ndishaka ubutegetsi twavuga tuti turaje ko inzara zari ari inzara za gisirikare kuko babona umugambwe itona ariko wari umugambwe w'abasirikare n'ikimenya menya igihe cyose babisikanije ko nabo ngo bari kudeta igihe babisikanije iyo umwe yarushe waje wombara basi ya serikali 3320 ere da kandi kwari ipone kwati za serikali kuko nibo bari ku butegetsi nibo bari babagize uyu mugambo ituna kwa ushaka no mugambo tukavuga tuti demokrasi ishoboka nabo bantu bamaze iyo myaka yose ku butegetsi bwo mu serikali bw'ubwoko bumwe bwo mu ntari ntibyari gushoboka tutabanje kurondera ingene twovugana ibibazo by'abasirikare ingene twovugana ibibazo by'ingene amatora azotegurwa ingene abantu bokwigenza mu ntwaro ya demokarasi ari nacyo gituma igikorwa cya mbere Ngabire yakoze atsinze yavuze ati dutegerezwa kubanza kwigisha abarundi bose aho bari hose uko bari kose duhereho aho barari benshi nk'abasirikare abanyeshuri abakozi bakora hirya no hino bakigishwa ingene umuntu atwara yigenga mu ndwara ya demokarasi ingene witwara yigenga yinjiza mu ndwara ya demokarasi umucamanza umusirikare uwucuruza ukora akazi akatakaye ingene yigenga twarabushaka mugabo ntitwashaka ubutegetsi bumeze ukwa ariko kose
mu kanya gatoya cyane rwose muri iki gihe haheze imyaka 24 murize ko ukuri kuzoteba kukaja habona ubutungane bukaboneka
oya numva ikibazo twatwizeye ko urwo rubanza ruzocibwa kuko ukuri kurazwi abishe ndadaye barazwi habuze ikirakata ngo acire urubanza gushika uno munsi barazwi ukuri kurazwi
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Emile mwiriwe neza
mwiriwe neza Frederic
mwiriwe neza muri hega Emile
ni Bujumbura
izina ry'ikirundi
ni abo mukiza
abo mukiza murafite ikibazo murafite icyumviro
bo nagomba kwanza ntanga icyumviro kubijyanye n'urupfu rwa Ndadaye
yego
kubisanze n'ibintu bisiga ubwenge ku muntu turabyumva muri kahise ubumwe na byaragenze humbure ni twari bwacu kwimwe neza nyamara birasibubwenge kumva umukuru w'igihugu yarishwe kugeza ku isaha intwaro zagiye zirakuranwa zibisanya ku buryo ata muco uraboneka ku rupfu rw'umuntu. Ama nagiranye barize akabazo umutumire Bwana Leonce nibyo ni gikomangoma muri uwo mugambwe w'umuhisi ndadaye mbere nyakubahwa Leonce ukuntu ubutungane butaracira urubanza rw'abantu bishe ndadaye naho bihuriye n'ibindi byaha byaba byarakuze bitigeze bihanwa muri iki gihugu cyacu kuko turabona uko inzego zagiye zirakurakuranwa nta ntwaro n'imwe yigeze yitaho urupfu rw'uwo nyakubahwa. Nagira muntu umuci uko ataho byaba bihuriye n'ibyaha byaba byaragiye birakorwa n'inzego zagiye zirabisanya. Murakoze.
Murakoze habe umukiza Emile duga ku ijambo mushya ntahe n'amasegenda kuma
kiwe siringa za kuhara aho bihuriye igihe muganga tabanya turudebu wari kumwe n'abandi mu butegetsi hari abatwagiriza ko kuba harabaye kumvikana hagati y'abakorona n'abafurudebu kuri icyo kibazo bakavuga nyine ukunyene yagiye kuvuga uyu ati abakorona barakoze ibyaha n'abafurudebu barakoze ibyaha bavuga ko ibyo ni ubwoko bw'abatutsi niko bavuga ati ubwo rero barumvikane kugira bagiranire ikigongo ariko twebwe aho tugiriye iyarusho twaravuze neza tuti ku byaha byabaye harimo n'ibigandagurwa bya iyo nshobora kuzamura icyo ngandari nabo bagafatanyije kurungura igihugu cy'u Burundi dushinze ko hazoba umuzi wo gutohoza ibyaha mbisa bamwe bigize kugandagurwa nk'umukuru w'igihugu gitorewe n'abanyagihugu cyane kwica abantu kivuga ko byari byaragiye bigenda mu gitaza twavuga iyi komisiyo international d'enquête judiciaire ku byaha by'ihonyabwoko byaje mu ntambara byaje mu ngwano tuti ababikoze bafate bahare bakurikiriwe n'umugahanga tuti habe n'ubundi muzi rero uzotohoza neza buhoro buhoro mu Burundi kugira ngo ukuri kujya aho nakwandikwe neza habe n'ibimenyetso byerekana ingene tuzera tuza kuribuka ibyo byadushyikiye twebwe rero mu ngabo z'abanyaprodibu turemeza ko atasana igitariye kuko tutobyubahuka
bigomeye mu reka duhe n'ijambo kandi Gabriel. Gabriel mwiwe neza
cyane.
Munihe Gabriel
ndibutumbura
mu izina ryawe gikirundi
nta kirutimana
amafite ikibazo cy'imviro duga ku jambo
bwa mbere n'icyumviro ibyewe icyo nashaka guterera ni uko umuryango wa Melchior Ndadaye uguma ubandanya usaba yuko hoje habona bagashyira ukuri ahabona bagakurikirana abantu bagize bugabo bishya bakamugandagurira umubyeyi we avuga ati bangandaguriye umwana umupfasoni we nawe akavuga ati nanjye bangandaguriye umugabo ati dushaka kumenya rero ukuri tumenye n'abakoze ibyo bara hanyuma intare bakubite mu gahanga ukacuraba amareta menshi yagiye arakurikirana kuva hagandaguriwe nta muntu n'umwe yigeze ashyira ahabona abakoze ibyo byaha twe tukaca twibaza tuti none ababikoze ko bari kubatinya baba badahangagwa canke sinzi icyo babigiriye. Hanyuma ikindi nacyo nkaca mbaza uwo mutumire wacu aguma avuga ati ababikoze barazwi nka twebwe abantu twari bato bato icyo gihe twari abana tukaba turiko turabyumva ubu ntabo tuzi natwe dukeneye kumenya yashobora kutudondagurira amazina y'abo bantu babikoze bazwi twe twaba tutazi cyangwa boba bakiriho cyangwa hariho mwo abamaze gupfa. Murakoze isengero cyane niyi.
Murakoze Gabriel ariko mu butungane musanzwe nta muntu umuntu yagirwa icaha ari uko ubutungane bwatangaje ku ico caha yagikoze ariko reka ndabuhe ijambo gica vuze kuvya mushikirije tuga ku ijambo leo
navuze ko ukuri kuzi kandi sukuresha Ndadaye yafashwe nibye mu ijoro mugabo amasaha arenga atandatu mbere ashaka guha umunani gusa saa yine yo mu gitondo ku munsi wakurikiye kuko yari mu makambi y'igisirikare yari mu ikambi ya muha niho yatanguriye hamayungururizwa muhindi kambi ya tarabu mwene abu ahu onya wanza hariba atwa ahabapa shiroro kambi mwengi mwengi chenda hali mwo mwengi kwa zangaroji kongerezi na bandi batu watu ahabapa na bandi bandi kwa hali mwengi desu barazi ndisi zerero nikuwa chingubawa huku ibuze alewa wakashora kora mwengi kwa baji kwa mwengi kwa baji kwa chingena ingeni umushikiranganje kwibuna abantu umukuru w'ikigo ikuru cy'igisirikare n'iki cy'andarume abakwari makambi simbona ingene umuntu yubwa ngo ibyo bizari mu byo bagani hari n'abandi badenda kuko bavugwa barahari n'abasivire bariyo baravugwa baranditse ehe ngo kubuke umuntu wawe ndondagura atarakiza urubanza ariko rero mazina yo kutoya cyo cyo ni de raporo tradifisi parandite nako cyane cyane ndabadenda kugira ngaha a dusaba nguko umujyango usaba natwe mu mugambi dusaba kunyenye dusaba leta yuko uru rubanza rwokirwa hari kiyumviro cyaje kivuga ngo rushige muri wa mugi ugiye gutohoza ukuri kuri kase no kuri kuzana kw'abarundi ibyo mu mugambi cyangwa ya produire ntituzokwigira tuvemera tuje kwa matungu haya kuko urubanza ruza ruri muri senda ikasambura manza muri
senda mushika naye leonse ngida kumana
kuri kuri ngo kudendereza abanyagihugu bari muri uwo mugi ngo ni murende ngene ndabe ya kuri kandi
muravuze ko abantu bazwi mushika naye leonse ngida kumana umugambwe frodebu waregeze
sindabibaza ko kuba ari kubatinya kuko
umugambwe Frodebu arigeze kuri kubutegetsi mushya nta he Leonce ngenda kumana hari kintu warakoze kugira ngo ushire imbere ya sentare abantu bose wikeka
umugambwe tagaria Frodebu ukiri kubutegetsi bakubwiye yuko ingufu zari ufite zari ingufu zikwiye kugira ngo ushobore gufata abo bantu ariko umukuru w'igihugu w'icyo gihe nyakubahwa perezida kugeze mu bantinganya na sekireri bayitwaye barashingishije urubanza fobeni yarashingishije urubanza n'umuryango warashingishije urubanza fobe ntaho tugeza gusa ni ufata ibigwanisho ngo tujye kurwana nabo bantu bashobora guca urwo rubanza naho baruciye nabi ariho baruciye nabi twaciye kunguru ariko n'ubu rumazeyo imyaka cumi n'umunani ntidushobora rero gufata ibigwanisho ngo tujye kurwana n'abacamanza ati tugwe rubanza ariko tuzoguma twishyiza gushyika ruzokirwa urwo rubanza ntiruraheruka ruzokirwa kandi ababiko zirazohanwa
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Gerard miriwe neza muri hega Gerard
Ngozi
mwitwa nde akazi na kikirundi
ah
akazi na kikirundi mwitwa nde
Nyasaba
duga ku jambo ikibazo cy'umviro
cy'umviro cyo kiwanje nuko abantu bagandaguye umukuru w'igihugu wacu woje imbere y'intahe akabatwi bato byose kuko amazi yose turimo niho bayakoze ku 93 hama barundi tukamenya ukuri yakuza twumva iminsi yose yibukwa ari uko itariki ya 21 kivuga igeze ariho twibuka kinadari yarapfuye
murakoze Gerard mushya na hele wose ngenda kumana ikintu musaba nka leta y'u Burundi mu kigeni ke
iki kibazo cy'abashyizwe cy'ibyo mu rongo rw'umuntu w'ikirikana
yakitubwiramo avuze ko yumva ko kuva 93 intureka zose Burundi bwagiyemo zavuye kuri intureka akaba avuga ko hakwiye gukorwa ibishobotse byose kugira ngo itohozwe rioneke nanje nari ndababaje niba hari ikintu mubona ko leta yakora muri iki gihe mu maguru yihuta
mu maguru mashya yihuta nuko urwo rubanza ruri muri sentare ndahinyuzwa gusubira kugurirwa kuko uko bagwise siko rumeze urwo rubanza rwagiye rwitwa uwishe dadaza bareka kuvuga abakuriye inzego zitorewe n'abanyagihugu mbere n'umukuru w'igihugu buda n'inzego nawe akicwa nawe yari yafatanye rugasubira rukugurirwa rukandika neza uko twari twitwaye tuvuga abakuriye inzego zitorewe n'abanyagihugu akica n'umunyagihugu icyo nicyo cya mbere iyo rwanda rwanditse neza uko rumeze uko rwitwa
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe bandanye kumviza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Dieudonné. Dieudonné mwiriwe neza? Mwiriwe neza. Muri hehe?
Bo ndi ngahanye ne mu gisagara cya Bujumbura.
Murafite ikibazo mwase cyumviro?
Bo nande nafite cyumviro canke n'interano noterera akuri iki kiganiro kijanye n'urupfu rwa Melchior Ndadaye washitse mu 1993.
Yego.
Ni gihe twebwe twari tukira abana nka je niga muri Senkene narabonye ibyashyitse ko kabisa byari ibintu bidasanzwe kandi byatwabaje nk'abarundi tukifuza yuko ukuri koja ahabona rero nje nka jewe icatumye nangara ndazi ko ari rujya rupfu icatumye umuryango usanze ari icatumye ababyeyi bapfa ndazi ko ari kubera rujya rupfu ico nifuza je nuko ubutungane bwo gerageza by'ukuri ugasengeza bajya abantu bishemere Kiyori Ndadaye kuko twebwe badushize mu kaga kuba turi mu bugaragwa ubu no kubera rujya rupfu wa Kiyori Ndadaye. Ni kuvuga kandi mu Burundi barakunda kuvuga ngo kudaha nimbwa bigwizi n'isega niyimviriye ko hariho n'abandi bagerageje ubu kugira ngo bashobore kugandagura canke kugira kudeta umukuru w'igihugu ahari ubu nuko bamwe bamwe amazina ari ayaba babandi nyene kubera ko babonye ubwa mbere babikoze ntaca bakurikiranye bagakora n'ibindi ntihagire ikibakurikirana no kuvuga ko n'ubu bariyumvira bati reka dusubire tubikore kuko nta ntitwigeze tubona abadushengeze rero ico niyumvira uno mwanya canke ico numva noterera nuko bajya abantu bakoze bujya bwicanye bwo 1993 by'ukuri bigatuma ababyeyi benshi bangara abandi bagatakaza ibibondo byabo abandi bagatakaza ababyeyi babo natwe kandi tukabura ababyeyi nifuza yuko by'ukuri ubutegetsi buhari ubu bwoshengeza bajya abantu bakoze kijya cyacu kwica umukuru w'igihugu bagashengezwa bagakubitwa intahe mu gahanga cyari cyo cyiyumvira nagomba guterera. Murakoze.
Murakoze. Leonce ngira kumana icyumviro cya Dieudonné kivuga ko intureka ya politiki ka ingorane zose indyane ziri mu Burundi zoba zavuye ku bwicanyi bw'abantu muri 1993 icyo cyumviro mu kivuga ko iki
icyo cyumviro uvuze turagisangiye ariko bizavuye kuri ubwo bwicanyi gusa ariko kwica umukuru w'igihugu byavuye ko indwaro zihindutse kuko indwaro zahora zijyaho zihindutse kuko icyo gihe akazi k'abantu karajya hamwe ngo tugahindura imirisho ariko ubu hataje indwaro ijyaho biciye mu guhiganwa mu matora abantu rero banse ayo matora banse yuko haba indwaro ya demokarasi mu Burundi iriyo Ndadaye yavuga ati aho umunyagihugu asubira ijyago na kakomanzi akiterera n'iterika cyangwa amurongora mu myidegenge nibyo byari bihindutse bagacyabona mbere yuko n'abatungo bari bafise igihugu bari bibiri byose bari bafise bibafasha kubaho neza kubeza imiryango yabo neza bacyaba umwenda bicaye baca mu mwanya w'intoki nibyo byatumye ubwo bwicanyi bunakomera ariko icyumvira kikiriza ati abo bantu bategerezwa gufatwa bagahanwa kuko ubutegetsi buhari ubu burafise ingufu zikwiye burafise ibikwiye byose n'abandi bose bari barabumve ubu barabifise ibugura iyo dosiye bacira urubanza ariko hano mubwira aha dupfenga abo nibo nyine ngo baje baje mu gitondo n'inzego mu mwaka w'2015 njye nabyo nyine sibyo kuko abagombye gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 twarahumvise n'abari mu muryango uri ku butegetsi b'abasirikare bakomeye n'abasivili twarumvise barimo navuga ngo ni babandi nyene gusa nyene abantu batatumiza kujya hamwe bakazuhanwa.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Samuela. Samuela muriwe neza? Muri he Samuela?
Niriwe. Muratwumva neza?
Yego. Izina ry'ikirundi ni nde?
Kwizerimana.
Kwizerimana, duga ku ijambo ikibazo cy'imviro.
Mbanje kuramutse uwo mutumire nyakubaba Leonce ngenda ku Mana.
Urakumva, duga ku ijambo.
Jewe nari mfite ikibazo dushyira kuri tubiri nagira ndamubaze.
Yego.
Mvugo ni kubona kijya gihe baradutwaye inshungu ya demokarasi kandi nkaba Leonce wewe nibaza ko n'ijya leta yari isanzwe arimwo mugabo bukabavuga yuko abagandaguye umukuru w'igihugu aryitorewe n'abarundi babazi ngo ushobora kubona umunsi akaba batarahanwa none bobo babona bose abiki nimba abona nkumbure ntakarero ama sentare y'u Burundi adashobora guhana abo bantu kubera nkumbure bishahanga abatutse cyane cyane kubera ikibazo kwifatikanya umugambwe Frodebu wa ndadaye hamwe n'umuryango w'amaraso wa ndadaye batekuma bifatikanya bagashyiringa ubwo hamwe bagakuma bitwarira abo bantu muri sentare ubugamakungu twati y'akarere ka ya sechanke usange sepe akandi kabazo nagenda mubaze yamaze kuva Burundi bwikukiye gushika aho ndadaye bari bamutoreye intwaro zagiye zirakurikirana zose yari amakudeta zari intwaro za gisirikare none nk'umugambwe Frodebu asanzwe arimwo anari mu ndongozi zawo abona gute n'igihe kandi byoshika nk'akarorero nka Frodebu bigasubira igatsinda amatora ko ata gisirikare ifise nk'iyindi migambo cyangwa ifite igisirikare nabona ubundi bwo hamwe boyatsinda bakaja ku butegetsi ko bohava baca basubira kubakora mu nda nk'umbure bakica umukuru w'igihugu canke uyu wundi nk'uko bari babigize kuri ndagaye
murakoze Samuel Kwizerimana dore ku ijambo mushya ntahe ngendakumana
ikiyumviro ciwe ca mbere cyari ciza ko kuja hako umugambwe n'umuryango w'amaraso kuja hamwe tukitwarira aba bamugandaguye mu yandi masentare yo muri aka karere cyangwa ya kure ireme ndamumenyeshe ndiko nibambwira abandi ndaga yakuye ari mukuru w'igihugu abategerezwa gukurikirana ikibazo cyiwe n'abari ku butegetsi leta nabo bose bafashanya na leta ariko bafite ububasha bahabwa n'abanyagihugu kugira ngo bagwanire igihugu n'abanyagihugu ibiganda byayo rero birabandanya bazimugabisa wa Frodebu niko yari ngiragore muto ariko yagandaguwe ari umukuru w'igihugu rero bitegerezwa gukurikiranwa n'abarongo y'igihugu twebwe tuzofasha ibyo tuzaba turakuzama tunagira ati iri mu bizikiriki aricyo mwoterera mwoja kuvuga ibyo mutse mwabonye twebwe tuzobivuga haba umucamanza ngaha cyangwa nk'abahanzi nitwabona koko nk'uko abivuze ubucamanza bwo mu Burundi iyo dosiye bwayitinye koko tubaye kuyitinye ntituzobare kunanirwa tuzorara rero ntiture ayo masentare yo hanze nta kundi kubigenza icya kabiri avuga ati ntabwo tugaruka ku butegetsi bidafite igisirikare ntitubona ko byagarukira kugenda uko nyine mu muryango tuhari yafudiri turemeza kandi n'ubutabana yatugendeje igisirikare kihari gitegerezwa kuba igisirikare cy'igihugu cy'abanyagihugu bose si igisirikare cy'umugambwe si igisirikare cy'ubwoko cyangwa cy'indara mwene cyo ndikira kiraba igisirikare mwene cyo ndikira kiraba igipolisi biba bikiri ibyo imizi y'abantu cyangwa iby'imigambwe cyangwa iy'ubwoko twebwe tuvuga tuti dutsinze dukorana n'igisirikare kiba kihari dukorana n'igipolisi kuba kiba kihari kuko uko niko igisirikare n'igipolisi by'igihugu bikora twebwe rero nta migi tuzokinga kandi turazi ko abazi bazitwaza mu bagwanyi kandi twebwe nubwo nta basirikare ifise ngo ndagisenda ifise ariko namwe bamwe mu babivuga hari abahunze ibintu by'igisirikare n'igisenda ngo by'ubwami
igomeye reka tubibutse ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iyi radiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na niyonkuru mwiriwe neza
Mwiriwe neza
akanzira kanyu k'ikirundi
nitwa Niyonkuru Kidone
ego meduga ku ijambo
ni kibazo nagira mbaze nyakubonora bure ngenda ku mana Leonce
yego
nyakwigendera inshungu ya demokarasi mu Burundi muri kiyo ndadaye yitaba Imana nashaka kumubaza ikibazo ko bavuga ko urubanza ruri mu butungane hari hitwaye bande ko avuga ko ari ikitiriza kubikurikirana hari leta y'ico gihe cyane n'umugambwe nimba ari umugambwe leta ihari ubu ko abantu avuga ko abakoze ubwo bubisha bazwi nk'umugambwe bamaze gutwara idosiye bakagenda kuyibukiriza mu butungane kugira ngo ibice babishyura cyangwa amategeko ntabibemerera atabibemerera n'ibindi barabitubwira kubikora turashobora gusaba twese duhaguruka Barundi ko twarabugirwa sa butungane ku ncungu yacu mu mikoro y'igihugu arituwe n'abanyagihugu ikibazo cyanjye ni ukumenya ko bari bamaze kugenda kwa Diodosi ubutungane icyo barishyuye kugira ati byumve kuko abakoze ubwo bwicanyi bariko baridegenzu.
Murakoze niyo nkuru duga ku ijambo umushyanahe Leonce Ngirakumana.
Umwaka wose itashe turiko turibuka iyo tariki y'igenekerezo rya 2021 gitugutu twama twishije mbere umuryango w'amaraso yo urafite n'umuavoka niba yumvirije neza umuavoka yanasigura uko byifashe aho bigeze n'ingorane yahabaye yatije gushobora ko 2025 ngo hariho ngo amategeko atari byahinyanyije neza ngo bishoboke umugabo ko yoba yarahinyanyiwe mu mwaka w'2025 rero twanatwishije mugabo uko yabivuze twebwe twabitwaye umuryango w'amaraso waritwaye abategerezwa gucika urubanza nabo muri sentare abategerezwa kwikurikirana kugira bigire inguvu n'abari muri leta twebwe umugambi navuze yuko ibyo dushoboye byose twarabitanze nihagira ibindi bikenerwa tuzobitanga ariko twama twaradije nta nyinshi turonga n'umuavoka w'umuryango w'amaraso twamushyira mu gitondo asigura nawe ati sindabyumva igituma kugeza kuva mu mwaka w'2025 ayo mategeko ahinyanyiwe bikashoboka yuko ngo rubanza rucika rudacika ntibyo rero kujya kurwana nibyo namubwiye ngo tugende turwane n'ubucamanza ngo ntibaruciye ariko turabaza katugerana tubaza ariko azogize na turi dushahuye
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika. Imbere y'uko duha ijambo hundi munywa nyuri radio Ijwi rya Amerika Lionel, turafise ijambo ryashikirijwe n'umutambukanyi wa nyakwigendera Melchior Ndadaye, mufasoni Laurence Ndadaye. Reka tumutege amatwi.
Ubwo umuryango twaritwaye comme parti civile mu ntahe ya Cour Supreme bwa mbere urubanza rwarabaye mugabo ubugu kwikurayo mu bantu 79 bafashwe, 50 bararekuwe, ubwo nyene 15 baratoroka, 14 barafungwa. Mu bari bafunzwe hariho umwe yavuze ukuri ati urubanza ruraciwe ariko abasada bato bato nibo bariko barapfungwa ati ariko ababatuma donc les regrade nta numwe bakoze ko hariho bamwe bamwe mbere baciye barekugwa bapfunzwe umwaka umwe ibiri itatu biba birahetse. Umuryango rero waciye wunguruza muri cassation babita gasamburamanza kandi barashikiriza n'uburyo iyo kasasiyo yovyifatamo kugira ngo ubwo rubanza rucike neza. Ariko gushika uno munsi haciye imyaka 18 rubanza ruri muri kasasiyo.
Kuba ariko barabaza ibibazo cyane cyane byerekeye aho urubanza rugeze n'icyo bacarakozwe kuva aho ni zone nyishu zitomoye cyane rwose. Reka rero duhe ijambo umunywanyi wa radio Ijwi ry'Amerika Lionel. Muri neza mwiriwe neza. Izina ry'ikirundi twibutse. Arabumva twibutse izina ry'ikirundi Lionel.
Ndayizeye. Ke sin kibazo mugabo nikungene mbona ukungene no munsi cyane lose ngenda kumana arazwi cyane mu banyapolitiki yo mu Burundi arazwi cyane kuva kera je mbere nabamenyesha yuko ndi muri na 3 igihe ndadaye ya gandagurwa yicwa niho nanjye nobwira ko nari mvutse. Mugabo rero ikintu ntangazwa cyane n'abanyapolitiki b'uno munsi ngerageje kuraba ngerageje kuvuga kuri lose ngenda kumana nyine rero asanzwe ari ngombwa aho nyine muri studio cy'ukuri agenda ababwire hari ukuri hajye haravuga imvugo y'ukuri kuvuga cyane cyane kuvuga bibishyigikiye siko kuri. Mugabo kubona umukuru w'igihugu yarapfuye mu 1993 uno munsi 2017 atamuntu aratora ati byagenze uko bakaguma avuga ngo barazwi 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 ukamenya nta butungane buri mu gihugu kuva mu 1993 ubona ko ari ibintu biteye isoni abantu bagendanye nawe bakwiye kumva bafite isoni kuko nibo bantu ba mbere bakwiye gufata urubanza bonyine bacirirwa n'ibarabara bari kubagenda gushimisha urubanza ubwo urabona bavuga ngo icyo gihe cyari kwishoboye nyine kuva 2025 uyu mukuru w'igihugu agiyeho umva nta butungane n'ubu burahaba gushika n'uno munsi umva n'ubu nta butungane burabishobora siko urabona n'ubu abanyapolitiki bo mu Burundi nta kindi kintu ubona bakora kubera atari kuguma n'ubu nibyo barimwo kuva kera ibyo kuguma bacanisha n'abanyagihugu ibyo kuguma bajanisha abanyagihugu urabona n'ubu kawe turimwo mu Burundi abanyapolitiki cyangwa igihugu bayishyizemo abanyapolitiki ni bayishyizemo urumva hari ibintu yavuze ngo hagati y'abaporona ngo n'abasodere ngo baravuganye baravuga ati mwebwe mwari sinaba mwayishyizemo ibintu bikaze ni ukuvuga abona yuko hari ukuntu abanyagihugu yagurishwa kuko ukibyumva bajya hagati y'abanyapolitiki bakagirira impakanya wabo ariko abanyagihugu ntibabimenye bakaguma bakumva imvura ngo ku maradiyo bavuga ngo hariho ngo itungane ubutungane mugabo urabona yuko hari ibintu abanyapolitiki hagati yabo bakorana mugabo abanyagihugu atabizi ntibabereka gufata abanyagihugu nk'abantu b'ibigihugu rero niba duramenya abanyagihugu ndadaye yaravuze ijambo ry'ukuri niba duhaye by'ukuri ndabyo baraba bagwa gasore na ndadaye amajambo yabo babyo barabakurikira by'ukuri ntibakire nabi igihugu igihugu munsi urabona kawo kirimo kiko kishyirwamo n'abo banyepolitiki
nyine
mwavugisha ukuri by'ukuri mureke kudomurakishyira uruhande n'uruhande kugira abanyagihugu badahagwa mu bintu batazi mukire neza igihugu muhagarare nk'abagabo kugira ngo mushobore kuba incungu mushobore kudatura bumamira kuko iyo mwebwe muri wo ngaho nyine ushyize ubwira mushobore gukora ibikorwa mushobore kuburanya kunamira tukabote n'amabonye mwamwicisha igihugu mu makungu mbere muri afurika mbere ku isi yose kubera mwebwe abanyepolitiki
reka Leonce ngena kumana agire icabishuye kubibazo mushize aho na bihambaye cyane gose kuvuga kuri eka kumva ko abanyapolitiki bakwiye kumva isoni kubona ukuri kutaraje habona imyaka 24 irangiye duga ku ijambo mushiga ntahe ngenda kuma
ishavu afise kanda bavugana ndabyumva kuko birababaje niko kubona iyo myaka yose ihera uru rubanza rutara cyahabona ngo urucibwe kandi nk'uko ababiguze ibyo kudahana nibyo bituma n'abandi basubira gukora ibyaha mwene ibyo kuko bavuga ati n'abandi barabikoze ntibahanwa ariko ntibafite ishavu ku banyapolitiki mu gihugu haraba abanyapolitike mu gihugu haraba abatwara mu gihugu haraba amashyirahamwe yigenga haraba n'abanyagihugu ndadaye ntiyari uw'abanyapolitike gusa rero w'abanyagihugu wese yari w'inzego zose abava hasi rero yovuga twese tukava hasi arazi ko igiye n'iby'imyerekano hano mu Burundi ntagoye ndabona imyerekano yabaye mu mwaka w'2015 kugeza uno munsi ingorane zahabaye zaba mu Burundi bari bose ubu sinumva ko aza ameze nk'uku iyi myerekano niyo yaba ngombwa kuyiba izotugirirwa n'iyo mizi yose mvuze abari muri leta abari mu migambwe abari bashyirahamwe yigenga reka mbere n'abamenyeshamakuru n'abanyagihugu twese tukava hasi tugasa ubutungane ko mvuga ngo tugateka ubutungane ubwo rubanza rukaza rwava mu nzira rugacika simbe n'ikindi twakora atari icyo niyo kuvuga ngo turateranya abantu ibyo biraba birashobora gushika yuko mu bihugu bya afurika demokarasi itaratsindatara neza abantu batarayumva neza birashobora gushika yuko ari ingorane igikuru ni uko abantu ingorane zibaye bategerezwa kwicara hamwe bagatera umuti w'ikintu biganiro bidaciye mu kugora abanyagihugu uko bikora mivuga
yego mereka duhe n'ijambo Abela Abela miriwe neza miriwe neza muri hehe Abela
ati wi
muri hehe
yee ni muteranyi ngayi muyinga
muyinga akazina kawe kikirundi
nitwa Misago Abela.
Misago tuka ku ijambo kibazo cy'umbiro.
Yego mbanje kubashimira kuri mwatanze ijambo ku bandi batandukanye.
Yego.
Yego je ku bijyanye n'ize bijyanye no kugandagwa kwa Milton Ndagaye Musanzwe ngi na komana nk'umushinga nawe wa kera. Yerera kuvuga yuko ngo leta leta. Kuko bowe banyiro bantu twavuga ko ari mutsamwe kandi bari abantu bahagaze gusa. Ahubwo bo fatanya kugira ngo bashiye mu ndyo abantu bakubye kibi gituma twangara abandi twangazo tugatuma tugwa hirya no hino kugira ngo bagacibwe urubanza yego ni tunasaba gushyikiriza murakoze
murakoze Abera reka duhe n'ijambo Donatien Mukanya turasaba mucye na Leonce ngenda kumanagire ica avuze ku byo mushikirije Donatien muriwe neza
iriwe
muri hehe Donatien
turi ubanza mu rugazi
witwa nde ikirundi
Mani rakiza.
Mani rakiza, muna fisiki wazo ichi mbilo, duka kujambo.
Leo nako ba kubata uo mutumire. Ya fuzeko bitu ubutunga. Nonese ubutunga na bitu wa gihe gwabu mishu ye guti. Wabari wa afashwe ubutunga na gwabu ambiche izero. Wacha warata. Nonubu hakunuko wabari wabati wako ingera wakabaha magaza. Abazo kugira kabiri Mese ubu iyo bituye utungane buharubu ubaha inyishu iye ku ico kibazo. Amanu mse ikaniro mukenyezi bana kwigendera yatanze ku radio avuga ko bamubwiye yuko hafundwa abasirikare bato bato mbe bakuru bakuru bo bari babatse nko barazi yuko aba bakuru nabo iyo dosiye bari muri iyo ama akantu kayimu nashaka nashaka muce musabira batate uwo mutumire yiwe.
Murakoze, murakoze reka dumwe jambo mushye nahe Leonce ndakuman
ndabishije hamwe n'isago n'imana irakiza kibazo cya misago ariko bijya na namaze kucishura navuze ko iyo kiba ritashobotse haciye hari ingorane z'umutekano muke hanyuma twaritwaye turagije mu butungane navuze mbere n'umupasoni kigana ndadayi yabivuze icya mbere bavuyise ukutariko ibyo nsinga bigaruka kuko narivugiye bikwiye bavuyise nk'urubanza rwo umujura yishe ndadayi nk'umunyagihugu ariko aratembera ubwa kabiri bafashe abatari bo hafashwe abasirikare baciwe nka cumi bato bato cyane ata musirikare aboneka ariko kwari ngo kuyikuza ko nk'uko umupasoni yabivuze hama dosiye ijya mu butungane ndacikira hamwe n'iki cya kabiri dosiye kijya mu butungane ibyo bakwishyuye mu butungane ni ingingo imwe batubwira ati twaciye urubanza nibwo twe tujya tuti mwaciye ubutari bwo kuko mwanyutse ubutari bwo kandi abafashwe kimwe bafata bajya mirongo irindwi n'icyenda babazwe bacirwa urubanza n'ababonye ubungubu baje gusura ati mbenene iyo mubajije ubutungane buhari bu bamwishyura iki narivuze yuko idosiye irimo imaze gushyika mu butungane igashyika muri sentare ntahinyuzwa sentare gatanguramanza wowe ntabwo uba wayitwaye nta bubasha ufite bwo kugira ngo ugende kwishyuza ku nguvu ngo ukoreshe ingufu mu butungane ntibakoresha ingufu urarindira ijambo ingingo ivayo ikavuga mugari kitumvikana cyangwa cyabo ningene iyo myaka yose igera nanimbuze mu kanya mbi n'umushingamanza akurikira umuryango w'amaraso yavuze ati ntibyumvikana yuko amategeko ye ayinyanyiye kuva makumyabiri na gatanu kugeza uyu munsi ubwo rubanza dosiye idasiba kwungurirwa ngo yandikwe nk'uko yategerezwa kwandikwa uko yitwa hafatwe bajya nyine babiteguye bajya nyine babishyize mu ngiro bajya batumye bagenda kubaza
amasuyaicyomuvuga
ku idosiye ni uko tubandanya dusaba ko ubutungane bwofasha iyo dosiye ikaba mu nzira nicyo cyongere dushoboye ubu.
Yego mu kanya turaha ijambo abanyuranyi muri radiyo ijwi ry'amerika rya mungu emile na bienvenu ariko nashaka mushyira nta Leonce ngenda kumwera mutubwire ikintu mwibaza ko ndadaye yashyira imbere cyane cyane ubumwe nk'uko twabyumvise muri iki gihe ubwo bumwe mugambwe Frodebo ntibuhari hari Frodebo nyakuri hariho Frodebo sahwanya Frodebo sahwanya Frodebo nyakuri iraga ijya ndadaye iyo mico yose izoja kumujyana
ndadaye nibyo yashyira imbere ubumwe ataragahemo hagati y'abarundi ni ukuvuga no hagati mu mugambwe sahwanya Frodebo ariko kubera ko abenshi bahurumbiye umugambwe sahwanya Frodebo tutarenza akanya ko kubabwira icyo ari cyo umugambwe sahwanya Frodebo aho uhagaze ko uhagaze ku ruhare rwa demokarasi ko uhagaze ku bikorwa ko uhagaze ku gusarikanya aho umuntu uko ameze kose uko abayeho kose agira ijambo aho umuntu ajya hejuru ya byose abantu rero ntibigeze bose babyumva ariko kubera ko yari umuganda mushyashya na cyane cyane babona uri n'abahutu bari bararenganije barakumiriye abantu barahurugiye cyane ariko aho ndadore atiriye hari abaciye batwaga n'amarongo umugambwe rero urakira ingorane uracikamo kubiri hagati yabo yabona amarongo bitiranije insinzi ya demokarasi n'insinzi y'abahutu
nyabandi bagumije igira bijyanda bera vuga bati tuzogwana gushikaho iki kimbiro ndabe yarati uyu mugambi ndabe yarati se ushija mu ngiro abari bagihugu bose bakabana mu mahoro n'umutekano mu budasani bwabo ibyo ni ibyo tugenda bitandukanya ariko kuguma tuko turaganira turamaze kuganira ibitari bike n'abo badendaguye kandi turizeye ko bizokunda kuko
Hali hivyo nare tumaze kusuliza hali, hali nare kusuliza hali mwini mwini. Tumibu tenchuti mwese Amerika, tulikumu na azia mungu. Mwini weneza?
Idao mba.
Mwini hehe vya mungu. Egera telefone mwufuge chane. Mwini hehe?
Ikambi, mwente
ndi. Ego me, mwafisiki wazo, mwafisiki umviru? Egera telefone uvuge neza cyangwa turakugaruka ku mukanya n'ivya kunanira. Za mungu reka turakugaruka ko nduva telefone yawe itameze neza ntiwegera telefone ngo uvuge kugira tukumve reka turakugaruka ku mukanya reka. Uvuge gutyo nyene rubandanye.
Nai wapi ya kuwa ndika hukia hako, wakiliki ya nu. Nanyo?
Duga kujambu tulakumu baba ndanya, nitu takumu tulakugia.
Kira ngo utuunga ni ucha haona, nike kukumba vili, nenga nakapi ndo kariko kariko li. Nai wapi ya ilo kujishi na haona hukia hako, abapu za chovara, wahanwe njene namba tigeo.
Ego me murakoze kama muteye tura sababu mshana he ngenda kumana gire chakavuze ko ariko reka duhe ni jambo Emile mwiriwe neza
mwiriwe neza
muri he Emile
ndi mu gihugu mu Rwanda mukirize mu Emile
arakumva izina ry'ikirundi ryawe ninde
namuremye niko nitwe
yego tuka kuri jambo kibazo cy'imvira
nashaka kubaza mu Emile none guhera mu mwaka w'igembe 1993 ntawe utegetse bwasiye guma bukurikira naho yaho bo guma bikurikiza cyane guhera bikurikiza cyane bakarikarije cyane mu mwaka w'2017 barikurikize cyane ubu niho babonye menga ntihagira babo n'ibisubizo cyane kuba kunda kuvuga kwa mavuga yuko ngo nukwibuka itariki ya 2021 y'ukwezi kw'icumi ngo nshingwe abanya kuba ka president Mekeli ndadaye ngo ni tariki yo kumwibuka bibaza ko hapfuye Mekeli ndadaye wenyene nta abandi bazeye babarahekuwe guhera iyo tariki kuguma bakurikiza mu myaka isanga 10 ikindi nacu ubuhungiro buri mu makambi nko mu gihugu ni byinshi kandi byinshi byagiye guhera iyo tariki bibaza yuko abariyo bagiyeyo bagiye kubwiza gusa n'abari kawukindaga abantu bahekuwe n'ibeshi n'abanganzwe n'ibeshi akurikiza avuga yuko ati igihugu cyagiye mu ngorane abazeye bahekuwe ahekuwe nibesi magari ko mbavuga yuko yabandi dadaye nyene bayarapfuye incungu zaba zarapfuye ngo bavuga ko zabaye nka nyinshi kuko abavyeyi nibesi bahekuwe guhera iyo tariki kandi ngo zagumye bikomera bukebuke bage gushira imbere cyane dadaye wenyene kuko abapfuye nibesi kandi yego n'icisi cyafirije abantu ni kinini cyafirije abantu besi sindadaye nyene bayarapfuye bage gushira imbere dadaye wenyene nibesi
Emile muri ko murarenganya mutumire kuko haravugwa iganda gwajanda dai kuko ryabaye ku itariki ya 21 y'ukwezi kw'icumi haze imyaka 44 yabandi incungu z'igihugu zose ka intwari z'igihugu zose barazibuka mu Burundi eka n'abantu bose n'ubwicanyi bwabaye kenshi barabwibuka amavyibutse urakoze rero reka turamukanya aragira ico bivuze ko ariko reka duhe ni jambo kandi undi munywa ni radio ijwi d'America turi kumwe na bienvenue mwiwe neza
mwiwe cyane
ne muri hega bienvenue
cyane mu jambo mu Burundi
ego me duga ku jambo ikibazo cy'imvira
ndafite ikibazo kandi afite n'icyumviro
ego
ngere ku kibazo
ego
umutumire namwumvise nawe narigeze ko ari muri leta kandi ari nka nimero igira kabiri
ego
ariko yari n'umuntu yegereye ubutegetsi bwa nyakwigendera cyangwa yari mu cyubahiro ndadaye Mekiyoro by'ukuri ko yarangije kushikiriza ngo hari abantu ngo bashyize amaronko imbere ndakeka nawe no kuntu mushira inyuma ndiko ndaraba uko byagenze kuko sindiko yakugira wewe ico yakoze kugira ngo ubutungane bukora akazi kabo kabwo ngugo rwanda ruhere ikigira kabiri sicyo gusa hariho warahebye kuvuga abandi bitavye imana kuri ibyo nabone barakwiye kuraba ubuntu abantu bagatunganirizwa wanagomba na jewe ndimo niwo munsi mbura mama jewe no kumenyesha yuko n'abandashe naragize chance ya mundara mimi ko nahabye njya mu nzego z'umutekano bamwe bari ijamba ndanumva ariko aravuga ibyabaye uyu munsi kese nari bwaje mu jombe asasanga mu kibara urumva nk'icyo ko kibabaje ariko je naramuhariye kitwe nagomba kugera ko hakuba nagomba kubaza icyabuze yuko yabaye mu butegetsi ngo kugira bafate umusoda mutwonya ngo waje guhananya rucani wiwe atani ibyo wiwe yakurikiza amategeko byahawe icyiyumviro rero cyanjye nacyo nagomba kwiyumvira gutera icyiyumviro cy'uko ibyo byose kugira ibyaha bize biragabanuka cyangwa abantu bajye baratinya icyaha nuko abantu bakoze icyaha igihagararo cyose biba bafise iyo bihanirwa kuko simbona inyungu yo birimwo turiko turagendera tubona abantu barazwi biravugwa ntibakirihisha umenga ndetse n'ibintu byose b'amatohoza kuko barabivuga beruye ati naka yishwe na naka haraha byagenze gutya uwatanga amategeko yari naka none habuze iki ubutungane bw'imana
Mudeka tumuha akanya mushatanye Leonce ndakumana gicho yishuye kuyibaza byashikirijwe namwe bwe bienvenue Emile na bya Mungu mukanya gatoyi ndabona akanya katujaranye lewa ndakumana
ndabisha mukanya gatoyi kuko byinshi bujya namaze kubyishura wa mbere wowe mbere na kamu yabigeye kugira ngo abakoze icyo cyaha bashigwa habona bakurika intwari mu gahanga bahanwe ako kamu kwa kundi wa kabiri nagomba ndenda mwasare n'imbabazi niba yanyumvise ukutariko ubu yuko cyariko tuvuga ikibazo cyandadaye gusa kumwibuka nta kosa ririmo kubera ko umukuru w'igihugu yagandaguwe nta kosa ririmo ariko ndazi yuko n'abo bandi bantu b'abanyagihugu bagandaguwe abo babyeyi bahekuwe nabo nyene harimo abo abashyize n'amashyirahamwe baritura ubutungane yemeshyira hamwe bose rero burya iyo umutuye ubutungane utegereza kurindira ijambo rishyikirizwa n'ubutungane ingingo ubutungane bushyikiriza zugenda kurwana nayo twaragerageje uko dushoboye kose nacyo gituma mbere tubonye byarananiranye twashyizeho tuvuga tuti ubu rero ibi byaha bitohojwe n'umugumbuzamakungu hanyuma ababikoze bahanwe n'amashyiga bahanwe na sentare mpuzamakungu turi yarusha jenewe n'ibindi bitari bike twakoze kandi twebwe tumaze gukora mwe mu ibyo ntabwo ngo dufatanye ibyo tujyane n'ubutungane n'ubu turarindira tujye kuba dukoresha inzira ya politiki gushikaho abacamanza bazumva ko ari ngombwa gushikaho ariko ubutegetsi bazumva ati none iyo miryango iyo miryango ndadaye yavuyemo ko iguma isemerera kuki ubutungane butabyumva bakadufasha kumvisha ubutungane ko urwo rubanza rutegerezwa kuva mu nda kindi tuzokora kweze ntihage n'abaguma bakigaruka ko ngo
gusozera mushanahe
iyo ntwara y'ubutungane ahanini n'abarongo
y'igihugu mu kanya gatoya cyane rwose mushanahe Leonce ndakumana mutubwire hokorwa iki kugira ngo inyifato yo kudahana igirwe umuzira mu Burundi amasegonda 20
reka si mu Burundi gusa aho benshi abantu bakubyandiranwa muri Afurika yeje umunyamabanga mukuru cyo mu mpuzamakungu yaje hano yavuze ngo bizatwaze mu manda ngo biri mu Burundi ndabona ngo icyo kibazo icyo ari mpuzamakungu ubu gita gifatiye hano muri Busangi muri
Afurika ndabona icyo kibazo ni ikibazo cy'ukudahana n'ikibazo tuzogaruka ko umushyanahe Leonce ndakumana murakoze cyane rwose kuba mwitavye kama twateye kugira ngo mubice mutubwiye cyane cyane kubyerekeye ibukwa ryigandagwa ryandadaye imyaka 24 iheze turashimiye abanywanyi radio ijwi rya Amerika bose baduteye akamo bagashikiza ibyumviro vyabo n'ibibazo vyabo turashimiye engineer Suleiman yadufasha kugira ibiganiro na Fatou Karara mwakoze mugire
amahoro n'umugoroba mwiza bwese mwadutiza amatwi.